Kagera hejuru mu misozi. Imodoka rero yarivuye mu Rutana, izi modoka nini yazitwara abantu bita amabisi yo mu ishyirahamwe Otarako. Hanyuma ishyitse aho hantu mu mpanuka muniniya yacicika amafire, mu nyuma kigatemba. Abantu bariyo rero baca baramererwa nabi, abashika kuri indwi baca bitaba Imana ubwo nyine, abashika kuri 47 nabo barakomereka, harimo 6 bababaye cyane. Abakomeretse baciye batabagwa n'ingabo n'igipolisi gica kirabazana mu bitaro bitandukanye byo ngaha mu gisagara cya Bujumbura.
Icyatumye iryo sanganya riba camaze kumenyekana, muvuze ko yoba ari amafire y'imodoka mabi?
Ego, n'amafire y'imodoka yayo, imodoka yacitse amafire hanyuma kiratemba.
Abantu bababaye muvuze bakomeretse cyane, bababaye bamerewe gute muri iki gihe? Hari amakuru ya nyuma muba mufise?
Hariho umwana umwe yashyizemo akikana amaze gushyira mu bitaro, ariko abandi ntibaracikana. Ariko harimo navuze 6 bari bababaye cyane, ariko abaganga bariko barabafasha.
Ikintu coba catumye iyo bisigira isanganya cace kimenyekana muno nyene n'amafiye canke n'umushoferi ariko agenda cane gose yihuta?
N'abanyagihugu bari bahari bose bavuze ivyabaye, ko harimo n'ingenzi zishika kuri 5 zarimwo zarokota fasho zabaye meze nke zavuze ivyabaye. Hanyuma n'abaje mu mutekano ntibari kuregasha bahashika barababaza neza, baratohoza, baradushikiriza amakuru tubabariye yuko icatumye iryo sanganya riba ari koko amafire y'iyo modoka yacitse.
Hari amasanganya akunda kuba cane gose cane cane mu modoka zitwara abantu. Hoba hariho uburyo bukomeye bwo kugenduza ukuntu izo modoka zifashe amafire ikana n'ibindi bintu nk'amapine? Ibyo byose ntiba bisuzuma mu bihe by'amabizwi haheze imbere y'umwaka, imbere y'amezi angahe? Ibyo ntibiba?
Birakogwa amasuzumwa araba. Hariho inzego zibijejwe zabikoze ku modoka zose, ni ukuvuga nta modoka ushobora kujya mu ibarabara idafite impapuro zerekana ko yakoresheje ayo masuzumwa. Ariko rero igisitakiza kuba kiraba, nico gituma abasuzumwa nyene nico umuntu ataba yiteguye, n'abazi neza ko biza kuba. Kandi uravye yarivuye mu Rutana yarishitse Bujumbura, kugira rero yuko
imiryango y'abaguye muri iryo sanganya yoba imaze kumenyeshwa ivyerekeye iryo sanganya?
Twamaze gushira ku buhinga ngurukana bumenyi bw'igipolisi yuko iryo sanganya ryabaye. Turavuga nk'ibi twabariye mu mwanya turahava dushira umwidondoro y'abari muri iyo modoka urwo buhinga nyine, kugira ngo bahize babimenye ababo nkumbure abo bari bafite nk'ababo amenye ivyabashitse naho baherereye muri iki gihe.
Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi, murakoze cane gose ku kanyuma duhaye kugira ngo mutubwire cane cane kuri iryo sanganya ryabaye ejo ku munsi wa Mungu.
Murakoze namwe nkaba mbere murangiza mpoza imiryango yaburiye muri iyo sanganya. Tubasaba igipolisi c'u Burundi kibasaba kwihangana, kikaba babimenyesha kandi nk'uko namaze kubivuga ko tuzokorakora ibishoboka vyose kugira ngo abakomeretse bashobore gutabarwa n'ingoga.
Murakoze cane gose. Tubibutse nshuti mwese ko mwe murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Reka tubashikirize amakuru yerekeye sport n'inkino vyabaye mu mpera z'indwi mu Burundi no mu Rwanda. Dutangurire mu Rwanda, dutega amatwi mugenzi wacu Jean-Claude Munyandida atangura avuga ku makuru y'ingenzi yaranze umwaka turangije.
Amakuru y'ingenzi yaranze umwaka turangije mu mikino ku rwego mpuzamahanga, turatangira mu mupira w'amaguru mu irushanwa ryo guhatanira igikombe gihuza amakipe yaje mu myanya ya mbere iwayo ku mugabane w'Uburayi, UEFA Champions League. Ikipe ya Real Madrid yo mu gihugu cya Espagne yongeye kwisubiza iki gikombe ubwo yanyagiraga Juventus de Turin mu Butaliyani ibitego 4-1 ku mukino wa nyuma. Uyu mukino wabereye kuri Millennium Stadium mu mujyi wa Cardiff muri Pays de Galles. Iyi finale yabaye ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa 6 muri uyu mwaka dusoza, yarebwe n'abantu 65,842 bari kuri stade. Mu irushanwa ry'igikombe cy'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi Europa League, Manchester United yo mu Bwongereza niyo yagitahanye itsinze Ajax Amsterdam yo mu Buholandi kuri finale ibitego 2-0. Uyu mukino wa nyuma wabereye muri Suede kuri Stade Friends Arena yo mu mujyi wa Solna imbere y'abantu 46,961. Uyu mwaka 2017 ugeze ku musozo, usize amakipe 32 azahatanira igikombe cy'isi mu mupira w'amaguru umwaka utaha yaramaze kumenya amatsinda aherereyemo. muri tombora yabaye ku itariki ya mbere ukuboza 2017 mu Rusiya ari naho igikombe cy'isi cya 2021 kizakinirwa amakipe yisanze mu matsinda 8 buri tsinda ririmo amakipe 4 nkuko bisanzwe mu itsinda rya mbere harimo Rusiya Arabia Saudite Uruguay na Misiri itsinda rya kabiri rigizwe na Portugal Espagne Maroc na Irani amakipe agize itsinda rya gatatu ni Ufaransa Australia Denmark na Peru itsinda rya kane rihuriwemo na Argentine Islande Croatia na Nigeria tugeze mu itsinda rya gatanu dusangamo Brazil Uswisi Costa Rica na Serbia mu itsinda rya gatandatu dusangamo Ubudage Mexique Suède na Korea y'Epfo itsinda rya karindwi ririmo Ububiligi Ubwongereza Panama na Tunisia naho mu itsinda rya munani dusangamo Pologne Senegal Ubuyapani na Colombia tukivuga umupira w'amaguru ku rwego rw'isi ku itariki ya 16 Ukuboza 2017 ikipe ya Real Madrid yo muri Espagne yongeye kwivuga ibigwi mu mujyi wa Abu Dhabi mu bihugu byunze ubumwe by'Abarabu ubwo yisubizaga igikombe cy'isi gihuza amakipe yabaye ya mbere ku migabane yayo ku mukino wa nyuma Real Madrid yatsinze Grêmio yo muri Brésil igitego kimwe ku busa cya Cristiano Ronaldo amakipe arindwi niyo yari yaserutse usibye Real Madrid na Grêmio zahuye kuri final andi makipe atanu yari Pachuca yo muri Mexique Wydad Casablanca yo muri Maroc Urawa Red Diamond yo mu Buyapani Auckland City yo muri Nouvelle-Zélande tutibagiwe na Al Jazeera Club yo mu bihugu byunze ubumwe by'Abarabu amakuru y'ingenzi yaranze umwaka turangije muri siporo mpuzamahanga yakomereje mu marushanwa akomeye ku rwego rw'isi mu mukino wa tennis ariyo bakunze kwita Grand Chelem duhereye mu bagabo umuswisi Roger Federer niwe watwaye irushanwa rya Australian Open mu kwezi kwa mbere ndetse aza no kwegukana irushanwa rya Wimbledon mu kwezi kwa karindwi umunya Espagne Rafael Nadal nawe yatwaye Grand Chelem ebyiri arizo French Open izwi nka Roland Garros mu kwezi kwa gatandatu ndetse na US Open yegukanye mu kwezi kwa cyenda wagore umunyamerika kazi Serena Williams yatwaye Australian Open French Open iba ya Jelena Ostapenko umunyalitiya kazi Garbine Muguruza umunya Espagne kazi ukomoka muri Venezuela ajyana Wimbledon naho US Open yegukanwa na Sloane Stephens wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amakuru yaranze umwaka mu mikino mu rwego rw'isi tuyasoreze mu mikino yo gusiganwa ku magare mu isiganwa mpuzamahanga ngarukamwaka Tour de France umushoro y'104 iri siganwa ribaye byegukanywe na none n'uwari waritsinze umwaka ushize ariwe Chris Froome w'umwongereza iri siganwa ryatangiye ku itariki ya mbere rikarangira ku ya 23 nyakanga ryareshyaga n'ibirometero 3540 uru rugendo Chris Froome ukinira ikipe ya Sky yo mu Bwongereza yarukoreshejemo amasaha 86 iminota 22 n'amasegonda 55 umwanya wa kabiri muri Tour de France haje umunyakolombia Rigoberto Urán wo mu ikipe ya Canandore Drapac yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa gatatu yabaye Romain Bardet umufaransa ukinira AG2R La Mondiale yo mu Faransa iyi yari incamake yamwe mu makuru y'ingenzi yaranze siporo ku rwego mpuzamahanga muri uyu mwaka dusoza tukaba tubararikira kuzabagezaho n'amakuru y'ingenzi yo mu Rwanda ari nako tubifuriza amahoro n'amahirwe muri iyi minsi mikuru ya Noheli n'umwaka mushya yari Claude Munyandinda i Kigali
unaho dukwitire mu Burundi twumvirize mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka atangura avuga kwihiganwa ry'umupira w'amaguru
inyuma y'indwi zibiri ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere rihagaze kubera ihiganwa rya Sekafa ry'imigwi serukirabihugu n'umugwi w'u Burundi urimwo iryo higanwa ryarasubiye gutangura mu mpera z'indwi twaraye turangije ku munsi wa kane ku kibuga citiri umugano wa Ludovico Rwangasore Interstar watanye mu mitwe n'umugwi wa Atletico Olympique ubwo rukino rwarangiye ku nzinzi ya Atletico Olympique y'ibitsindo bitatu ku busa bwa Interstar ku munsi wa gatanu habaye inkino zibiri kuri Stade Rukundi Ngozi Message Ngozi watsize Flambeau d'Orest wo mu Ruyigi 2-1 kuri Stade Prince Rwagasore Aigle Noir w'Imakamba watsize Delta Star wo mu Gatumba ibitsindo 4-1 ku munsi wa gatandatu habaye inkino zitatu Vitaro w'i Bujumbura watsindiye igitega Flambeau du Centre ibitsindo 2-1 ku kibuga Agasaka c'Ingozi Ngozi City wanganije na Regions Athletique w'i Bujumbura igitsindo kimwe ku kindi kuri Stade Prince Rwagasore Bujumbura Message Bujumbura wanganije na Regions Athletique kime ku kindi mu mpera z'indwi twari turangije kandi ishyirahamwe ry'urukino rwo kunagana Lutte Associée mu Gifaransa yaratunganije higanwa ku bananotsi bavuye mu ntara zitandukanye z'igihugu ubwo rukino ruhuza abantu babiri umwe umwe agerageza gutura hasi uwundi n'urwa kera nk'uko uburongo ishyirahamwe ry'urwo rukino rwo kunagana abivuga eri n'ibizi asigura igituma iryo higanwa ryaratunganijwe mu mpera z'indwi iheze
uru rukino ntitwovuga ngo ni rushasha muga nuko abarundi basa nk'abagwibagiye n'urukino kuva kera kuri abami bakina bagwita umwereka hamwe iyo novuga imyimbo yeze tanzari hari bakimana inguvu bakaraba ubushobora gukubita hasi ubundi hanyuma twebwe nka federation twarayumviriye uko twotanguza urwo rukino kugira turuvugurure kuko dusa nk'urwari rwaribagiwe kuva dutanguye rero federation turamaze kujya mu competition ma championnat d'Afrique inshuro nka gatatu turamaze kuronka umudare w'inzahabu hari umukobwa yigeze kuzana umudare w'inzahabu muri Afrika hariho n'umuhungu yigeze kuzana inshuro kabiri umudare wa Argent wa kabiri twaragiye no muri championnat du monde des clubs muri Iran umwaka uheze ntitwashoboye kujya muri championnat d'Afrique yo muri Algérie kubera taros uburyo ubunaho nko mubibonye twari ko twitegurira championnat d'Afrique izoba mu kwa kabiri muri Nigeria twizeye uko ari ministeri canke comité national olympique kana bandi bose bashobora kudufasha bo dufasha kuko ko mwabibonye urwaruka muri ko rufite ishaka cyo yuko kugira abashobora guserukira igihugu
ubwo rukino rwo gutana hasi ruza rwaritabiriwe n'abigeme nkuko byibonekeje muri iyo higanwa ryo kuri uyu wa gatandatu niyo mukiza Marie Rachel akinira ubwo rukino kuri lise ya Rumeza muri komine Songa intara ya Bururi yatabukanye umudari w'inzahabu avuga igituma yarijukiye ubwo rukino benshi mu Barundi bibaza ko ari urw'abahungu n'abagabo gusa
jewe ukuntu niyumviye kujya mu mukino naragiye ahantu bariko bagira entrenema birantimbara ndonka nakaryo keza ko kurujamo nasanzeyo ubwa mbere nk'ibitangura hariyo abakobwa babiri muri club y'iwacu ariyo abakobwa babiri ama rero ndahasanze abigeme babiri n'umuhungu umwe nitwe twatanguye club abandi bose barabiheze ariko jene narose amahirwe yo kubandanya urukino narubandanya hama rero ndakina competition ya mbere ndayitsinda akabiri ndayitsinda kugeza n'ubu nguma nsinda mbuwa mbere jewe numva nezerewe cyane nkagira nakuraje yo kuzoguma mbandanya kugira competition kugira ngo nzoronke amahirwe nanje yo kujya mu bindi bihugu urya anye abigeme nkanje bavuga ngo hari inkino ngo zagenewe abahungu nizagenewe akobwa urya ntagikorwa na kimwe cerekeye abahungu kiriho igikorwa n'igikorwa umukino n'umukino uvise inguvu uvise n'umwete uragira ishaka kugira ngo uronke inguvu zo gukora icyo kintu kugira ngo ube akarorero k'abandi kugira ngo ntibavuge ngo hari abavuga ngo ugiye mu mukino kanaka ngo ujya ngo ngoce sinobijamo ariko je narabonye ko ari byiza kujya mu mukino wari wo wose ni byiza biguha intumbero nziza zo kumenya ibintu n'ibindi
iryo higanwa ryahuje imisore n'inkumi ituruka mu ntare ndwi z'igihugu arizo Meriya Bujumbura Bururi Bubanza Ruyigi Gitega Muramvya na Cibitoke abaturutse muri Meriya Bujumbura niho batahukanye ikibazo ca mbere inyuma yo gutwara imidari myinshi Bujumbura Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika
cyubutse nshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risanganira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubona n'umwanya wo kwashikiriza ubutumwa bwo kwifurizanya nowe nziza
je nitwa Ndabyenyeye Johannes Marius nkaba ndo mu Burundi aba i Bujumbura nkaba ndyohewe nuko dutanguye umwaka uheze umeze neza nkifuriza umwaka mwiza na noheli nziza Abarundi umuryango wanjye nkifuriza kandi yuko umwaka dutanguye umwaka mwiza cyane mwiza wuzuye amahoro n'umutekano Barundi bose yego Imana ibyumve
Nsengiyumva Severa nashaka gutasha umubyeyi wanjye ari rubanza yahera sinanywa nshaka gutasha nabo tuvukana bose Dieu Mede ari Muyinga Charlotte nshaka gutasha Kwizera nshaka gutasha Gloria nshaka gutasha Janine nshaka gutasha Cyantare n'umugenzi wiwe n'ibibondo byanjye byose bigire Noweli nziza
nitwa Ndihokubwayo Egmat aba mperereye mu kinama aba nifurije Noweli nziza mwene wacu Manirakiza Eric umusheferi wo ngaha mu ntara ya Bubanza aba nifurije umunsi mukuru mugenzi wanjye witwa Vani wiganye ari mu ntara ya Gitega aba nifurije Noweli nziza abagenzi wanjye bose twiganye wiganye n'umunsi kuri kaminuza Universite ya South Africa abanyeshurije Noweli nziza abantu tubana ngaha mu nama muri karitsiye ya Bukirasazi bose agira umunsi mukuru wa Noweli nziza n'umwaka mushasha ikindi twandahinze Gikeri aba ntangize abasuderi bose batubwira n'abashoferi bose baba banzize bagendahinze Gikeri batangize mutama wanjye mbabona nkagira namuzi ngaho nyine iradiyo ivuga Amerika batahije na muzisi yarandi yitwa Babet batahije na grafureri wanjye yitwa Erike na muzisi yarandi yitwa Janine na muzisi yarandi yitwa Chantare n'abagenzi bose banjye bose na Okari
nitwa Mbondo Mbegye Kigaye kaje sanga wanjye nitwa Chantare n'indi nitwa Janine na mama na papa Kalivi Ambu dogo anje wose Ambu banja na Erike na bago Odre na Biriri na Modre Tengo atura basa hii
abananya kumviriza iradio ijwi y'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ubutumwa bwo kwifurizanya Noweli nziza urabandanya
ndifuza umwaka mushya muhire na Noweli nziza Papa Fie ari Australia anima Chantal ndifuza umwaka mushya muhire umugore wanjye anima mwifuza umwaka muhire n'ababyeyi banjye ndetse n'ababyeyi n'inshuti n'abavandimwe nifuriza umwaka mushya muhire byose Imana konsona yari Australia na Fifi na yari Australia mwakoze
urakoze natwe turakwifurije umwaka mushasha mwiza na Noweli nziza ngaha ku ijwi rya Amerika
nyitwa Akili Bosco Chef Guide aba muri komine Gihanga ntara ni Bubanza igihugu ni mu Burundi aba nifuza gutasha inshuti n'abagenzi ndabifuriza umwaka mushasha na Noweli nziza ndahera ku babyeyi banje nkunda cane akurikizaho batoya banje abashikanje n'abagenzi banje nkunda cane 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 Erike n'abandi benshi bashefugije bose aho bari hose mu Burundi bagira umwaka muhire mwiza nka kuri Bofe Saidi abandi bagenzi banje bose cyane cyane Merine Odete n'abandi benshi nuko murakoze
murakoze Bosco natwe turakwifurije Noel nziza ngaha kuri kujuru ya Amerika
yego murakoze mane bahezagire
Deni kwa Olivier Nkishimana nkaba ntuye mu mujyi wa Cape Town South Africa bifuza kwifuriza umunsi mwiza wa Noheli abashuti banjye n'abavandimwe banjye bari mu Rwanda wambere ndaheraho madamu wanjye witwa Evine Uraineza n'abana banjye hanyuma ndifuriza kandi uwo munsi mukuru mwiza wa Noheli abashuti banjye bari i Kigali barimo witwa Laurent witwa Claude witwa Janvier witwa Petitio witwa Angelo Petitio witwa Claude witwa kandi na kuzina witwa Wanyege Nadia hanyuma yifuriza kandi n'abandi bashuti banjye bari mu Burundi barimo witwa Jigire Ndashimye hanyuma hariho n'undi mushika nawe uri Pretoria South Africa nyine witwa Frida nawe nyine ndamwifurije Noheli nziza hanyuma mbese naho mbese ngarukije ubwo mbifurije rwose kwibuka neza no
kwibuka neza umunsi wa Noheli urakoze Olivier Amerika turakwifurije umunsi mukuru wa Noheli mwiza
ndagize baramutse kwijwi rya Amerika nitwa Hakizimana Bonifasi ndi Bujumbura mu Burundi nagira fiajari nibyo benshi bazi agomba kwifuriza Noheli nziza n'umwaka mushaka w'2018 umuryango wanjye uri Muyinga Uruyigi Ukayanza Kenya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bandi kwayo mazina nasaba ko tuza turavugana duhuza turatumenyane tukumburane muri iyi minsi mikuru irangiza umwaka yego nizera agomba kubifuriza mugire umugoroba mwiza murakoze cyane namwe bamenye cy'amakuru ko ijwi rya Amerika ndabashimiye ndabifuriza umwaka mushasha murakoze kwa kanya muduhaye murakoze cyane
urakoze Sia Jadi urakoze cyane rwose natwe ku ijwi rya Amerika turakwifurije Noheli nziza
yego murakoze murakoze
kwashikiriza vyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamara ryereka imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
igihe prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashikiriza imigambi ya Leta yiwe ku vyerekeye igihugu ca Iran mu ntango z'uyu mwaka yasavye ibihugu bicuditse na Amerika kwifatanya nayo mu gufata ingingo zikomeye zijejwe kugwanya ibikorwa vya Iran vyo guhungabanya umutekano mu karere ivyemezo kuri ivyo bikogwa biherutse kwerekanwa i Washington DC igihe Nikki Haley aserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yashikiriza ijambo i Washington ari imbere y'ibisigarira vya misile yavuye muri Iran. Ambassador Hali yatangaje kwivyo ari bimenyetso ntahinyuzwa vy'ikwiragizwa ry'ibigwanisho mu buryo budaciye mu mategeko bikogwa n'igihugu ca Iran. Avuga kwivyo bigwanisho bikoreshwa n'imigwi igira ibitero ku bihugu bikorana na Amerika mu karere ko mu buseruko bwo hagati. Nikki Haley avuga kwivyo ari bisigarira vya misile yarashwe n'abagwanyi b'abahuti. Avuga kwivyo bigwanisho vyakorewe mu gihugu ca Iran birungikirwa abagwanyi b'abahuti mu gihugu ca Yemen. Muri ico gihugu iyo misile yararashwe itumberezwa ikibuga c'indege ku mugwa mukuru wa Arabia Saudite Riyadh, aho yashobora guhitana abasivili ataco bazira amajana n'amajana muri ico gihugu. Nikki Haley avuga ko ivyo bigwanisho vyose vyakorewe muri Iran vyerekana ko Iran iri kigagaza ku makungu. Atangaza ko ivyo vyemezo vyerekana ko Iran iri kikokeza ingwano n'ivyiyumviro vy'intagondwa mu biciye kubiri mu buryo bugaragara n'ingingo z'urwego rw'ishyirahamwe ONU rujeje kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi. Ambasaderi wa Amerika mu ishyirahamwe ONU Nikki Haley amenyesha ko ivyo vyemezo ari ntahinyuzwa kubera ivyo bigwanisho bifise ibimenyetso vyerekana ko vyakorewe muri Iran. Amenyesha ko Iran yiyemeje kugeramira ubwumvikane bw'amakungu kubijanye n'inyifato y'ico gihugu. Atangaza ko amakungu ategerezwa kuja hamwe mu kwerekana ibibazo Iran itera kubijanye n'amahoro n'umutekano mu makungu. Asaba ibihugu vyose vyo kwisi kwifatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rugamba rumwe rwo kugwanya ibibazo bitegwa n'igihugu ca Iran.
Yari jambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njuti mwese mukundi radio ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Tuboneho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashe mu yabwizuma hamwe na Fatou Karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye. Turangije kandi ibiganiro byacu byo muri aka kanya tubifuriza Noeli nziza. Kuri mikrofoni ndi kumwe na Frederic Nkundikije, mwakoze kudutega amatwi. Turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.